Murabandanya mukurikirana ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda. Mwiriwe neza cuti mwese turi kumwe kuri umunsi wa gatanu tariki y'indwi z'ukwezi kwa kane umwaka w'2017 dusamiranira Washington DC kuri mikro muri kumwe nanje Aloise Bigirimana. Uyu ni mwanya wacu kiganiro mukunda kiganiro muri isanga mutegurirwa kandi mugashikirizwa ni radio ijwi rya Amerika. Kuri uyu munsi wa gatanu twagihariye abakenyezi nkuko bisanzwe buri minsi ya gatanu, ariko reka tubanze dusabe abaduteze amatwi ndetse n'umutumire wacu abanza twihanganire gato mugenzi wacu Thomas Kamirindi adushikirize amakuru avugwa mu karere. Thomas
Tarewe wiriwe neza namwe inshuti z'ijwi rya Amerika mwiriwe. Ku nshuro ya 2023 u Rwanda ruribuka genocide yakorewe abatutsi mu 1994. I Kigali umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame ari kumwe n'umukuru w'inama nyobozi y'umuryango w'Afrika yiyunze Musa Faki Mahamat bacanye urumuri ku rwibutso ku Gisozi. Asumta Kaboyi umunyamakuru wacu I Kigali yarahari yakurikiye uwo muhango. Asumta,
wenda kumva Toma,
hari ubutumwa bwahatangiwe?
Yego, Perezida Paul Kagame yatanze ubutumwa yagarutse cyane ku bantu basigaye bafite inyito baha jenoside yakorewe abatutsi, agaya cyane abantu birirwa bakubatse jenoside y'abatutsi ni jenoside y'abatutsi n'abahutu bari mbere. Icyo kintu yakigarutseho aravuga ati aba bantu ntabwo baha agaciro umubare w'abantu bapfuye, ahubwo bagatinda ku mazina baha abo bantu bishwe muri jenoside.
Naho uyu muyobozi wa Afrika yunze ubumwe hari icyo yavuze?
Yabivuze, nawe aravuga ati naje kwifatanya n'abanyarwanda mu kaga bagize ati nkurikije ibyo nabonye hano byanteye ubwoba bwinshi, noneho ngatekereza ikintu abapfakazi ayipfubyi izo zibayeho. Ariko aravuga ati Afurika twaje gukomeza u Rwanda twaje gukomeza bafite ku icumu, agashima intambwe abanyarwanda bamaze kongera gutera yo kongera kubana.
Asumuta, rero ukomeze uturebere ibibaye Kigali hanyuma uze kutwoherereza inkuru mu kanya. Ijwi rya Amerika. Eric Bagiruwubusa we yanyarukiye mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo, naho nyine habereye imihango yo kwibuka ku nshuro ya 2023. Eric niko umuhango wari umeze ute?
Umuhango nk'uko bivuze mu karere ka Kamonyi hano mu murenge wa Runda waranze n'urugendo rwo kwibuka n'urugendo rwatangiriye ku biro by'umurenge wa Runda rwerekeza ku murugezi rwa Nyabarongo cyangwa se ku mugezi wa Nyabarongo. Uyu mugezi by'umwihariko ufite amateka kubera ko umurenge wa Runda urabarura abatutsi bari hejuru ya 80 mu bishwe cyangwa se bakabaho ngaho banazwe muri uwo mugezi. Ni ukuvuga ngo rero baragenda abarokotse jenoside n'abandi bifatanije nabo bakayana indabyo bakanaga muri uwo mugezi. Ni ukuvuga ngo kwa kundi bamwe bagiye bagira umwanya wo gushyingura ababo mu cyubahiro bo ntabwo bagize uwo mwanya. Niyo mpamvu rero ku itariki zirindwi bagira uwo mwanya wo gufata izo ndabyo bakazinaga muri uwo mugezi. Ni ukuvuga ngo rero ibyo birangiye habaye ibiganiro n'ubuyobozi bw'umurenge. Ubuyobozi bw'umurenge kubera ko ubushize hagaragaye ingero z'ingengabitekerezo aho ibibazo byagiye bigaragara ko umwe mu bahagarariye umuryango uharanira inyungu z'abarokotse jenoside ibuka ngo bagiye hari abantu batazwi bagiye bajya kwituma ku rugo rwe nk'imfura ebyiri byaragaragara ko hari ingengabitekerezo ya jenoside. Umuyobozi w'umurenge rero yavuze ati mukore ibishoboka byose mwa baturage mwe bitongera kugaragara tukagira icyo gisebo. Muri rusange nibyo byaranze uwo muhango niba nakubwira muri make.
Niko se Eric, nk'ibyo bintu byabaye ubwo ntabwo bigaragaza yuko abanyarwanda bose badasangiye batarumva kimwe amahano yabaye mu gihugu cyabo?
Muri rusange nk'uko bivuze nta guca ku ruhande kubera ko wenda na mbere yaho yuko uyu muhango utangira hari izindi ngero zagiye zigaragara hirya no hino mu gihugu nkaha muri Kicukiro yewe na Nyamata baragaragaza buryo ki inka z'abarokotse jenoside zagiye zitemwa kandi bikagaragaza buryo ki ari ibintu bikunda kuba igihe cyo kwibuka kigiye kwegereza wavuga ko rero amateka abanyarwanda bahuye nayo asharira ntabwo bayasangiye mu buryo bumwe cyangwa se ntabwo bayasobanukira cyangwa se ntabwo bayumva mu buryo bumwe.
Eric urakoze rero nawe uze kutwoherereza inkuru irambuye.
Ndabashimiye nanjye.
Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika, umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC nawo wakoze umuhango wo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi bo mu Rwanda mu 1994. Umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru yawukurikiye. Claver we
Mwiriwe.
Wiriwe neza. Niko uyu muhango wo wakozwe gute, wagenze ute?
Umuhango hano yarusha muri Tanzania uko byagenze abanyarwanda benshi cyane barenga amajana nk'atatu bari kumwe n'abatanzania bakoze urugendo rwabakwiye ku cyicaro gikuru cy'umuryango wa Afurika y'Ubuseruko barazunguruka mu gisagara hagati nyuma bagaruka gushyira amashugwe ku cyibutso cy'abazize jenoside cyubatswe mu muryango wa Afurika y'Ubuseruko mu kigo cy'umuryango wa Afurika y'Ubuseruko. Ariko rero byabaye bidasanzwe kuko hano yarusha house hari sentare idasanzwe ya unigwa nyaba yo guhana abakoze abanyabwoko mu Rwanda. Hari abantu 11 rero barekuwe cyangwa banangije ibihano byabo, abo ntibabonetse muri uwo muhango. Mbese utwara umuryango abanyarwanda baba hanze cyane cyane muri Tanzania akaba yasabye ko bose ari ikigongo bagasubiye gucana cy'amavuko mu Rwanda.
Abo bantu uvuze baracyari aho ngaho Arusha, ntabwo barabona ibihugu bibakira.
Aba bantu 11 baracyari hano Arusha, bamaze imyaka itari mike, bamwe bamaze 10, abandi 5, hari n'abamaze nk'6 barekuwe, abandi nabo barekuwe kubera bamwe barangije ibihano byabo, abandi nabo kubera bagezwe abere. Ubu rero barembye ko ari ibihugu byo bakira, ariko ubu nta gihugu na kimwe kirabakira. Bo bakavuga ko n'ubu basa nk'uko bafunzwe naho barekuwe.
Pierre Claver nawe rero uze kutwoherereza inkuru irambuye. Ijwi rya Amerika noneho n'umuryango w'abibumbye ubwawo wagize itariki ya 7/4, umunsi wo kwibuka buri mwaka kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Hirya no hino ku isi imihango irimo gucece ku munota, gucana buji n'ibiganiro mbwirwaruhame ku mahano yabaye mu Rwanda mu 1994. Naho mu Burundi abanyeshuri ba kaminuza y'igihugu bahagaritse amasomo nk'uko bari babiteganyije, usibye abari bafite ibizame byari bisanzwe biteganyijwe, mu bandi bose nta umwe wagiye kwiga. Aloyizi umwanya n'uwawe n'abatumirwa.
Urakoze Thomas Kamirindi. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro muri Isanga nk'uko bisanzwe buri minsi yose.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Iyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Njyewe ndi hano Kampala, Uganda.
Njyewe ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritwe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC, ikiganiro muri Isanga, ikiganiro giharirwa abakenyezi buri munsi wa gatanu. Isosiyete y'ubucuruzi y'Abanyamerika ihingura imiti Johnson and Johnson mu kwezi gushize kwa gatatu yarahaye agashimwe umukenyezi w'umurundikazi Françoise Nibizi. Icyo gikorwa cyabereye mu gisagara cya Cape Town mu gihugu cya Afurika y'Epfo Madame Nibizi n'umuyobozi nshingwabikorwa mu ishyirahamwe SACODE ryihaye guteza imbere amagara n'iterambere ry'abakenyezi mu Burundi yahawe ako gashimwe k'abantu bagize uruhara kurusha abandi ku mugabane wa Afrika mu guteza imbere amagara hamwe n'isuku ry'abakenyezi. Mu bandi bantu bahawe ako gashimwe harimwo abaserukiye ibihugu bya Liberia hamwe n'Ubuganda. Mu kiganiro muri isanga ku ijwi rya Amerika twatumiye Madame Nibizi, turifuza ko atwiganira ibijyanye n'ako gashimwe ndetse atubwire n'ibikorwa bya SACODE bigamije ku iterambere ry'umukenyezi mu Burundi muri rusange. Mwiriwe Madame Françoise.
Ego nabahaye mwiriwe.
Ego me, turabakeje ubwa mbere kuri ako gashimwe.
Murakoze cyane.
Ego tubabaze ako gashimwe ukikakira wiyumviriye gute?
Ako gashimwe nkikakira nararyohewe cyane kuko kumva yuko nashoboye gutorwa mu bantu bashika 500 bari bagerageje guhiganira ako gashimwe. Murumva ko byari ibintu biryoshye cyane, numvise nederewe, numvise nkunze cyane abantu dusanzwe dukorana ngaha mu ishyirahamwe rya SACODE kuko agashimwe naho ari jye nagiye kugatora. Ni ishyirahamwe ryose ryari ryagakoreye, ni ukuvuga ko ibikorwa dukora tubikorera hamwe, sije nyine ndabikora, numvise abakodi dukorana bose ndabakunze, numvise nkunze abo bose badufashije ko icyumviro icyatumye turonka ku gashimwe ni ukubera twashoboye gukora ku inova, icyo bita mu Gifaransa innovation, agatambara abana babigeme cyangwa abakenyezi badafite uburyo bwo kugura icyitwa cotex iyo bagiye mu butinyanka, agatambara bashobora gukoresha kandi aho gatambara umukenyezi cyangwa umwigeme adafise agahutu ko munsi kajya bita udukareso, agashobora kukambara konyine akaheza akagenda ku ishuri ari umwana w'umukobwa cyangwa ari umukenyezi akabandanya udukorwa twe twa misi yose. Rero numvise nezerewe cyane, numvise nezerewe nshimye abo bantu badufashije ubwa mbere kugira dushobore iyo innovation yacu tuyitangure, amakani n'abakozi bose dukora numvise mu mutima wanjye kuko nezerewe. Yego,
urakoze. Yego, kuri wewe none ako gashimwe gafise iyihe nsiguro?
Kuri jewe ako gashime insiguro gasise nuko hariho abandi bana benshi babigeme cyangwa abakenyezi bagiye kuronka udutambara batashobora kuronka icyitwa cotex, kuko ako gashime gasigura yuko ishyirahamwe Johnson and Johnson bazoduha uburyo bwo kugira ngo dushobore kuba ko gwiza ungene tukora ubwo butambara, kuko ubu ibyo twakora byose twabikora dukoresheje intoki, nibyo turasama amamashini yo gushona, mugabo ibi ni nko gukata ibitambara, kubitekera, utuntu twinshi twabikoresha intoki, ariko kugako gashimwe ibyo dutuma dukora udutambara twinshi mu mwanya muto, kuko tuzaba twaronse ibyuma, twaronse n'andi mamashini abishoboza kuba twokora udutambara twinshi mu kanya gatoya. Rero muri jewe ako gashimwe ico gasigura ni uko mbona neza yuko tugiye gukora ubutambara bwinshi, hanyuma kandi dukoze ubutambara bwinshi ni ukuvuga hariho abana babigeme benshi cyane cyane bari mu mashuri bajya bahora basiba ku ishuri kubera batashoboye kuronka uburyo bwo kugura cotex, cyane bajya bahora bagira indwara mu bihimba by'irondoka kubera bakoresheje ibintu bicafuye. Abo bose muri jyewe mbona ko ari abana bagiye kugira amahirwe bakaronka ibikoresho byiza ibyo batuma baba mu butinyanka bwabo mu gateka, icyo twita dinite. Muri jyewe rero mbona ako gashimwe gasigura yuko hariho abana benshi bagira baje mu bitetegwe mu bimaramare, nkuko benshi bayitubwira yuko iyo batarutse icyo bakoresha nk'iyo bakoresheje ibintu bitari byiza ugasanga birabamaramaje bagiye ku ishuri bakamaramara. Muri jyewe mbona ko hariho abana benshi bagira bakiri ibyo bimaramare. Hanyuma kandi n'ikindi nacyo aho gashimwe isiguro yacu kuri jyewe isigura yuko hariho n'abandi bakenyezi benshi, ko iyo turiko dukora utwo dutambara hariho abakenyezi duhamagara tukabigisha ingene badushona. Muri jyewe hariho rero abakenyezi n'urwaruka benshi bagira baronka akazi,
Ego, ego. Sa kode ni shirahamwe rimwe mu mashirahamwe atari make ya bakenyezi ndetse aharanira n'iterambere koko ry'abakenyezi ngaho mu Burundi. Niki cyatumye hatogwa sa kode kugira ihabwa kugashimwe imbere y'andi mashirahamwe tuzi atari make y'abakenyezi ngaho mu Burundi?
Icyatumye batora sa kode n'ukubera n'icyo nari mpeje kubabwira kuko aba ishirahamwe Johnson & Johnson barondera igihe baransa bahimiriza iyo ico bita mu Gifaransa iyo competition baravuga ko bashaka imigambi bwa mbere na mbere iri inova mu Kirundi bavuga ko ari imigambi mishasha itari bwaboneka hanyuma kandi ari imigambi ijye guteza imbere umukenyezi ijye gufasha umukenyezi kubijyanye cyane cyane n'amagara yiwe kandi ari migambi izotuma koko n'umwana w'umwigeme yorohigwa mu magara yiwe. Nicyo gituma sakode kubera ako gatambara twise agateka uwo mugambi wa sakode agateka watowe mu yindi migambi myinshi kuko ako gatambara kitwa agateka uretse ngaho i Burundi muri Afrika hose je nibaza nta na hamwe bakora agatambara nk'ako dukora kuko nta na hamwe bakora agatambara umwana w'umwigeme cyangwa umukenyezi agiye mu butinyanka ashobora kwambara niyo adafite ikareso akakambara ko twaragakoreye utugozi umuntu yambara akakambara akagenda mu mirimo cyangwa ku ishuri atagorane n'imwe bimuteye. Rero ahanini gituma sakode yaratowe nuko twari dukwije ibyo Johnson & Johnson yasaba yuko bashaka imigambi mishasha icyo bita mu Gifaransa innova kandi imigambi uretse kuba innova ijye gufasha abantu benshi muri kominote ijye gutuma cyane cyane abakenyezi ingorane bari bafite zijyanye n'amagara yabo cyangwa imibereho yabo izo ngorane zivaho. Icyo gituma rero iproje yacu yitwa agateka uwo mugambi wacu yitwa agateka watowe mu yindi migambi myinshi ngaha mu Burundi no muri Afurika.
Ego ishyirahamwe ryanyu rifasha abantu bameze gute? Ndikumvuga iyo umuntu ashinze ishyirahamwe abafise icyo bita imbono kubona kure icyatumye arishinga, tubabaze icyatumye kibahagurutsa mukiyumvira gukora utwo dutambara, hari icyo mwari mwabonye gihaze mu Burundi?
Ego nibyo uzuvuga neza iyo umuntu ahagurutse gukora gushinga ishyirahamwe afise imbono cyo bita vision. Rero igituma ntahagurutse gukora sakode ahanini nk'uko ibikorwa byose dukora ngaha mu ishyirahamwe bitumbereye guteza imbere umwana w'umwigeme n'umukenyezi cyangwa umujene uwo ari wo wese yaba umuhungu cyangwa umukobwa mugabo cyane cyane dushyira imbere abigeme abakenyezi. Ni ukubera narabona mu kibano cyanjye je ndi umurundikazi navukiye i Burundi nakuriye i Burundi ndabona yuko hariho haracariho ingorane zikomeye ku bijyanye n'ingene umwana w'umwigeme akura ibyo by'ubutinyanka n'ibintu mu mico y'ikirundi bitavugwa uko rero bitavugwa niko bifite ingorane nyinshi. Nicyo cyanantumye niyumvira gukora ku gatambara ko narabona ingene abana babigeme benshi iyo batashoboye kuronka ku gatambara mu gihe bagiye mu butinyanka ingene basiba ishure hama kubera basiba kenshi ntibubahuke no kubivuga ku ishure kubera ujya mu yigisha usanga ari nk'umugabo bagatinya kubimubwira bakaheraho rero bakihebura uko bihebuye bakaca baheba ishuri baheba ishuri bakaca batahamuhira bakarongorwa hasi imyaka cumi n'ine bakaca batangura kubyara hasi imyaka cumi n'ine ugasanga rero ni ingorane. Ni nacyo gituma i Burundi abantu baguma bagwirirana kubera usanga umuntu atanguye kwibaruka hasi imyaka cumi n'ine cumi n'itanu. Hanyuma uretse n'ibyo abakenyezi n'ukuri haracyariho ikibazo kininiya uretse yuko nyine abarongozi bariko baragerageza kubikora mugabo hariho ingorane ikomeye cyane. Urabona umukenyezi ngaha i Burundi n'umukenyezi iyo ntatorana ntameze ntabonwa kumwe n'umuhungu tuvuye nk'umukenyezi yagiye mu rugo akagira ingorane mu rugo asubiye muhiri wawo uwo ntabari umukenyezi yakiriwe bamwe basaza biwe baca batangura kubi ni nacyo gituma n'abakenyezi benshi dukoresha ngaha bashona ako gatambara nababwiye kitwa gateka benshi bafite izo ngorane n'abakenyezi bari ugasanga barabyaye nk'umwana yego hanyuma ugasanga umuhiri wabo ntibabibonye neza bakaca babangaza cyangwa ugasanga uwo mukenyezi yaragiye mu rugo n'ibyo yarahavyaye kabiri mugabo ingorane ziraba agerageje gusubira iwabo basaza be baramwirukanye acagaruka mu gisagara ugasanga rero ni ingorane zikomeye haracariho ingorane ikomeye cyane ku bakenyezi ngaha mu Burundi.
Ego urakoze ikiganiro muri sangani ikiganiro giha akaryo abifuza kugira icyo bashikirije mutumire ni madame nibizi Françoise n'umuyobozi ishinga wikogwa mwishyirahamwe Sakode ishyirahamwe gihaye guteza imbere amagara n'iterambere ry'abakenyezi ku murongo wa telefone turamaze kuronka abagomba kugira icyo bashikirije Fabiola mwiriwe Fabiola muhagaze he
nawe ngundu
Inyankundu komine yahe province yahe
komine Makebuko intara ya Gitega
ego murafite ico mushikiriza canke munganira uyu mutumire
ego cyane kuva iyo sakote ije baduhaye abo bantu senya udutambara dukoresha
ego baratwa ego bandanye
twahora dukoresha udutambara dusanzwe hanyuma iyo tugiye ku ishure tugatashya nko nkuzi hanyuma bazana utwo dutambara dukoresha kweri utwo dutambara twakoresha kare batatuzaniye utwo tuntu zenye barashobora nko kutasha ku ishure hahetse nk'amasaha ntabiri twaca tujya gusaba nk'uruhushya kwishyu abapresi twaca dutaha guhindura rero utundi dutambara byaratuma kandi tutuzana n'imputa kubera byatumyoye nko ku matako ariko ubu iyo batuzana utwo dutambara ntidutobora ngo dushyishyire imputa kandi niyo tutambaye n'udukareto turashobora kugenda nko ku ishyuru
ubu rero murajya ku ishuri iminsi yose ntimusiba na rimwe
ntidusiba kwe
hari abandi atari wewe mwuba mwiganye ni bangahe mwigana bashoboye kuronswa nabo utwo dutambara
ni benshi bashoboye kuturonka muga ntitubana hafi
birabatuma umwimbu ku ishuri uba mwiza canke hari cyahindutse ku bijyanye n'amanota ku ishuri kubera utwo dutambara twaje
kubera kare twarashobora kugutaha bagasigara abayiga abandi banyeshuri ariko ubu ntidutaha kandi turabona ko tubise amanota meza ku mashuri
ego ni byiza murakoze ndumva yuko igikorwa ari cyiza tugaruke kuri madame Françoise nibizi uyo Fabiola hari icyo uwo muvuga ko cyane hari icyo umwunganira
Fabiola avuze uko duhora dusanzwe twumva abandi bana benshi maze guhutwa dutambara babivuga nukuri uca wumva biryoshye iyo umwana ariko aravuga gutyo uca wumva ko umwana kandi ubonye yishimije kuguma abandanya ku ishuri ushobora ko ari umwana azovamo ikintu nyine abo nibo bashikiranganje ejo nibo bazatwara igihugu ejo nibo bazatuvura ejo nitwe twarashatse ucumva rero biryoshye nico nokunganira
egome urakoze turafise n'uwundi munywanyi kuri telefone Jeanne mwiriwe
mahoro
ego Jeanne muhagaze he
duhagaze mu kigo cya Sakode
ego mukorana na Sakode
ego
mukora uduki hari icyo unganira umutumire
dukora mu gateka aha muri Sakode ibyo dukora ubwo butambara bita ama serviette umudamu nyakubahwa Françoise ahubwo aragaheza igwa n'Imana ko jewe nari ntwitse maze gutwika ngenda nsubira muhira aho nakora baca baragabanya abakozi bamaze kugabanya abakozi nanjye bangabanyamo kubona nari umuntu afite ingabo adakora ibintu biruhije cyane cyenda ta muhira maze gutaha muhira ndanumva namaze kwibaruka uko ari mu mudamu witwa Françoise ariko ararondera abakozi abigeme n'abadamu batishoboye cyane mbwa bashaka kubateza imbere maze kumwumva nanjye ndagenda maze kugenda yaranyakiye ntiyarari ngo mfite umwana muto kuko ashaka abantu ngo batere imbere asarama akazi amaze kuma akazi kuva mu kw'icyenda kw'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ubwo nyine atangura kumpemba nukuri ndamushimira kuko yambaye umushahara ukwiye ndamushimira ko yatumye nisumamwo aho namaze kwangaza umutima sinasubiye kwangaza umutima kubera agashahara mpemba nukuri imana imuhezagiye niyo mpamvu mvuga ati bagaragahora baraza ubutambara nubwo kandi duhembwa hari abo dufashisha kandi kuko nk'abakenyezi ndamushimiye uwo mubyeyi
ego turumva yuko ibikogwa bimeze neza madame Françoise turetse abo bigeme ndetse nabo bakobwa mukorana mufashisha bakaronka n'ubuzi ishyirahamwe isakode kuva rigitangura ikintu mwokwishimira mwubwira abanyagihugu cyangwa abatwumviriza ati twebwe twaramaze gushika kuri iki kandi turashima mu ntererano twatanze mu gihugu cy'u Burundi n'icyaha
jewe icyo nshima cyane cyane no kurinda shima icyo nishimiza cyane ndashima nk'abo bana tumaze guhereza ubwo butambara barashika ibihumbi cumi na bine ubu turamaze kubaha naho turazi neza tugereranyije kuharura abo baba babukeneye barashika bararenga ibihumbi mirongo irindwi na bitatu mugabo turamaze guha nibakeye ibihumbi cumi na bine rero ndaryoherwa cyane iyo numvise abo bana batagisiba ku ishuri abo bana bakiba mu ubutinyanka bwabo babubamo nk'ibisanzwe n'agateka kenshi ibyo biranyohera cyane rero iyo ndabye nabo abakenyezi bakora ngaha bashobora no gutambara kumba ndababona bakizi ngene baba bameze nkabarabu ngene bameze harimo abakenyezi bari babaye mu ngo gutyo abagabo barase kubandikisha kurumva bari abakenyezi akaco bungura urugo umugabo witwa mama mariage ukacubona umugabo yambwiye ngo ubure ngo tujye kwandikwa nkaho ucabona uti ubu babonye ko ari umukenyezi asa akamaro mu rugo urebe bagira bamwandikishe ibyo mariage ntishobora kumugene mba numva ziryoshe ari ibintu byiza cyane iyo ubonye umuntu mu buzima aryohewe abona ko mugani w'abarahati atacangaza umutima ibyo ndabishima cyane ko ni ibintu bituma abakenyezi urumva turi ko dukora ni dutoye ndabizi ko ibyo muri sakode dukora ni bikeye mugabo igikuru burya iyo ubonye ibikorwa uri kurakora bivanye umuntu ahantu bikamutwara ahandi ukabona abana bariko bariga abana bariko bariga badasiba nibo bazoba abashikiranganji b'ejo nibo bazoba abaganga nibo bazoba abayenjeniyeri ibyo byose uba ubona yuko ari intererano ikomeye ku gihugu iyo ubonye abo bakenyezi atari abana bakerera mu ibara atari abakenyezi bakerera mu ibara ko muri abo bashobora n'utudutambara harimo abakenyezi twakuye mu ibarabara bagenda barasega ubonye abo baravuye mu ibarabara kandi umukenyezi avuye mu ibarabara ni ukuvuga n'abana biwe baca bava mu ibarabara ukabona umukenyezi arasuye kugira icyo twita dinite arasuye kugira agateka mu kibano ciwe abana baragiye ku ishuri ubuso n'umukenyezi ari haruwaye neza inzu yiwe akayiriha mu rufasoni atarinze kujya mu bushurashuzi ubu ibyo byose ni ibintu byiza ko igihugu nicyo bamwe abantu bize baciye ubwenge igihugu nicyo bamwe abantu biteka igihugu nicyo bamwe abantu isonera rero twebwe muri sako bigenda ndaryoherwa iyo mbonye ibikorwa byacu biko birashyika kuri icyo gikorwa
ego murakoze radio ijwi rya Amerika ikiganiro muri isanga ikiganiro cy'abakenyezi kuri wa gatanu dufise madame Nibizi Françoise umuyobozi nshingabikorwa mu ishyirahamwe sakode gihaye guteza imbere amagara hamwe n'iterambere ry'abakenyezi mu Burundi turafise undi munywanyi kuri telefone Crispin mwiriwe
mwiriwe neza
ego Crispin muri he
muri komine Gihanga province Bubanza mu gihugu cy'u Burundi
ego mwumvise ikiganiro murafite icyo mushikiriza cyangwa ikibazo mubaze umutumire
nagambaze iyo ntwari umupasoni Nibizi nkanze jewe gisumwe za musanzwe mukorera ku mburengano mwambwira ngo mwarifonze nawe ndababaze yuko ryoba rikoreramwo abapfasoni bonyene
Oya, oya na nitwa kuri sawa fasta ni wonye ne nibyo abo bashona utwo dutambara abakobwa nabigeme bakoresha harimo abafaso ni benshi mugabo harimo n'abahungu babiri abo bahungu babiri nabana b'abanyeshuri ibaza gusa iyo bari mu kiruhuko nabana baje ngaha kubisaba kwera bari bazigishijwe na bashiki babo kubishona rero kubera nabonye ko bakeneye udufaranga two kuriha amakaye abo bana twarabemereye nabana baza gusa mu kiruhuko mugabo uje ngaha uduhabona abana b'abahungu urashaka kuza gusura mutako n'ubitse ukore uri ngaha i Burundi uzahabona abahungu uzahabona n'abagabo nta hantu bakoresha abakenyezi wonyine haba
ni igikorwa cy'inkora mutima ku isanzwe ibintu by'amagara y'abantu cyangwa iterambere nta muntu atabyifuza ko byose asagara haba mu gihugu hagati cyangwa hanze y'igihugu nagomba mbaze shamu ujyanye ko ku isanzwe nasanze ikiganiro cyatanguye mwananze gatoya tunabakurikiye nagomba mbaze ishyirahamwe ryanyu rikorera hehe uwo baronderera hehe mbega uwo afite umutima nk'uwanyu yabasanga hehe kugira ngo bafatanye ingufu
ego mihuru
dukorera icyo bita siyeje ya sakode iri i Bujumbura mu irohero ya mbere kuri avenue de France nijya nyene iri ku ambasade y'u Bufaransa ku nimero 12 mushaka murashobora gushika twamatwuguye kuva kwa mbere gushika kwa gatatu kuva saa moya na nusu gushika saa kumi na zibiri n'inusu
ndababwire vrema ndahacina ndi kuko ndumva ko ari igikorwa cyane gikenewe cyane gukorwa n'abantu bakiri bato na cyane cyane nk'abantu b'imiyabaga kuko nibo bagifite n'ingufu zo kubikora ni ukuri mukore mutera imbere imana ibakize umutima w'urukundo mugumane hama n'abandi babyumva wari gukora igikorwa cyiza nabonyiriza n'abandi yuko bogira umutima nk'uwo wa mupfasoni
murakoze
egome arakoze Crispin ku bibazo abajije tugaruke kuri madame nibizi mu gihugu cyose madame mutora gute abo muha utwo dutambara ko dusanzwe tuzi ko mu gihugu hagati abafise amikoro make ari bake ndetse n'abigeme atari bake mu bakeneye utwo dutambara mutora gute abo muduha ko tuzi mu mashuri menshi abakobwa ni benshi mu gihugu cyose abakobwa ni benshi abakenyezi ni benshi mubikora gute
ngene tubikora aho tumaze kubushikana turamaze kubutwara Karusi Gitega mu Cibitoke Ibubanza mu Rumonge no muri Bujumbura urabona ntiturakwira igihugu cyose mugabo uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi nibaza ko tuzoshobora gukwira Burundi bwose mugabo naho ndakudondaguriye izo ntara tumaze kujyamo ntituba dufise koko izo uvuze n'ibyo ubu niyo tugiye kubutanga ni ukuri ngaruka umutima wanjye ubabaye kuko tugenda dufite udutambara ugasanga twatwaye nko udupake tw'abana bashika amajyana atanu mugabo kubera utwo dutambara bamaze kutumenya ugasanga hajye nk'abana igihumbi n'amajyana atanu urumva uhaye bamwe abandi bagasigara ubona nyine bakora bumva n'ibintu bibabaje cyane ibyo nabyo kubera tuba tubihe biterwa n'uburyo dufise ubwo buryo nabwo ntitukura ahandi turadodora hirya no hino tugasaba amashyirahamwe nkunda guhaye nk'akarori ubutambara twatwaye duheruka gutwara mu Rumonge twaragiye tubwira ambasade zitazini ngaha mu Burundi turabwira tuti mu Rumonge hariho abana bashaka ubutambara baravuga bati twebwe uburyo dushobora kubaha mu buryo bw'abana amajyana atanu turabukora ubwo butambara bukwiranye n'abana amajyana atanu turabubashira bwa nk'aho tugiye mu Rumonge isare yari yuzuye tugiyeyo uko niko nshatse kukubwira rero kugira abo bana amajyana atanu nabingene twebwe si twe tubatora nk'uko twamaze kuronka ubwo buryo nk'uko ambasade zitazi ntiyari yaduhaye ubwo buryo tutatubwira tutaduca kudabora kubarongoye ishuri abo bita abadepe mu ntara biro provincial ya education tukababwira tuti dushaka kuza gutanga ubwo butambara mu ntara iwanyu amadepe nawe atajya mu badirekiteri hama abo badirekiteri rero kubera ubwo butambara buba ari buke nk'ubu twagiye batoranije abana bavuye nko ku malise ane
abo babigisha nibo baba babazi ati uyu mwana w'umwigeme ni wakunda gusiya uyu ni wakunda bakaduha amaliste nawe twe nituba twoshobora kumenya abana mashuri ngo tumenye tuti uyu ni wa nibahora asiba niwe iwabo bakenye ibyo twe ntabyo twomenye tugenda dutora amaliste bo nyene baduteguri tubabwira gusiga itigiri cyo tuzozana amabo bakaduteguye amaliste y'ubutambara amaliste y'amazina dushitseyo rero isho dukora ntidushoka tubaha ubwo butambara ko tuba dushaka ko bamenya n'izindi nyigisho zijyanye n'irondoka rijyanye n'amagara meza cyane cyane isuku rijyanye n'igihe cy'ubutinyanga ari video rero twateguye dushika tubereka inge n'umukobwa yabo ubutinyanga icyari cyo ari abana benshi bakubwira bati je nagiye mbona bita kubera ababyeyi batubaho kabenshi kubibwira abana babo turababwira ubutinyanka icyari cyo tugashaka kubibumvisha ko ari ikintu gisanzwe ikintu Imana yahaye abana babigene n'umugisha kumu umukenyezi do umukobwa agiye mu butinyanka ni ikimenyetso cyiza cyerekana ko yigenze neza ari umukenyezi azogwa azokwibaruka urumva tugerageza kwereka ko ari ibintu bisa ko benshi ari gusanga babishyira ku imibyiro mwana w'umuti ari mu butinyanka ukabakamubona nk'uko ari umwana akiri umukoshi byose rero ndetse tutangura tukabigisha hama tukabereka rero n'agasinema ako kavideo kerekana ingene umukobwa ari mu butinyanka akwiye kwifata ingene akwiye kugira isuku ko n'ibintu bitege bikenewe koko ku mukobwa ari mu butinyanka cyangwa umukenyezi agira isuku tukabibigisha duhejeje bakatubaza ibibazo byinshi bamafite ibibazo byinshi ko ucubona yuko n'abana bakigeze baronka umuntu n'umwe wundi abibasigurira bagiye kutubaza ibyo bibazo rero tukaca tubaha ubwo butambara tuza turahamagara amazina abarongoza abigisha babo baduhaye haba tukaca dutekera tukagaruka
yego murakoze turafise uwundi munywanyi kuri telefone Alice mwiriwe
mwiriwe neza
yego Alice muri hehe
Ajeuni twane nize ari mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Mwaro ikomine yitwa Bisoro.
Ego mwumvirije umutumire hari kibazo mu mubaza canke intererano.
Ego ndafise ibibazo canke n'intererano birashoboka ikazira mu ntara y'itanga.
Ego.
Nyakubahwa umutumire ndagushimiye cyane kuri kino kiganiro muri ko muraremesha. Ni kiganiro cyane cyane ikora ku mutima abigeme cyane abakenyezi rero namaze kubona yuko mwege mufise ishyirahamwe yitaho cyane cyane ibijyanye n'isuku ry'abigeme hamwe n'abakenyezi na cyane cyane mu bihe bijyanye n'ubutinyanka hanyuma nagomba kubaza utwo dutambara numvise mukora kenshi na kenshi iyo umuntu adafise uburyo bwo kugura cotex arakoresha udutambara tw'impuzu zisanzwe nk'ibitenge ugasanga ntibimeze neza nk'iyo umuntu akenye akabura agasabuni ko kumisuga kamesuza amazi gusa icyo gitambara kirantikiheramo ama mikrobe bisanzwe kikuma kinuka kandi niyo asubiye kugikoresha urumva yuko bitagenda neza ndibaza neza yuko ashobora kwanduriramo n'ama infection none mwebwe utwo dutambara mukora twumvise duhabwa cyane cyane abantu bantaho nikora none iyo akamesuye atasamwe afise mbega ayo mamikrobe ubwo ntashobora kubananya asigarayo hanyuma akamutera izindi ndwara hanyuma akabazo kagira kabiri naka iyo mwebwe muri ko muraje gutanga utwo dutambara muravuze yuko mubanza gusigurira ugwaruka cyane cyane nuko numvise musigurira ibijyanye n'ubutinyanka ibyari byo mukanabereka n'ama video ndeka none mwicugiye ko numvise bari abanyeshuri abahungu mwa mwabasohoye baraguma ngaho nabo bakamenya ibijyanye n'ubutinyanka koko nabo nyene byari byiza yuko babimenya ejo nabo bazokubaka izabo bamenye ibihe abakenyezi babo barimo none ubwo abahungu boba basigana ngaho mu mashuri nabo nyine bakabibona hanyuma numvise yuko kandi utwo dutambara ngo dushobora gufasha
munyarutse
ipe yambara munsi akakambara konyene mbega kameze gute ubwo ko hariho abantu bava amaraso menshi niko bakikuzura bigashisa umuntu akambaye akagira ingorane nka kugera asanzwe amera yambaye akuyakoresheje igitambara gisanzwe urakoze ibibazo neza
Ego ni bibazo bikomeye cyane reka duhe akanya Françoise nibizi amwishure.
Ego me ikibazo cy'amere yavuze ikibazo kijanye n'isabuni nivyo ico nokuri abaje neza ni kibazo kijanye nyene n'isuku uko twahora tudutanga ubu mu mwaka uheze nivyo nta gasabuni twashiramwe kuko nitwagira bwa bironkera uburyo nitwari bwaronke abantu babitahura neza nkuko urumvo yarabitahuye yo baye umuntu atanga amafaranga nduva ko giye kuyamusaba inyarutsa kuyama ariko hari ababitahuye n'ukuri uyu mwaka turashiramo agasabuni icyo ni icyo kisabuni ni kintu kitazosura kugira kuko unye udutambara twose kanga uyu mwaka turashiramo isabuni muga ubwa mbere nta sabuni twashiramo nkaba turose mu 2016 nta sabuni yarimo kubera twari bwa bironke uburyo icyo ni cya mbere hamwe cya kabiri yabaje ati iyo tugiye kubigisha abahungu tuba twabasohoye iyo tugiye gutanga udutambara kubera ari udutambara nyine tuba dushiriye abakobwa gusa abahungu ntibaba bahari mugabo muri sakode turasanze dufite inyigisho twigisha ugwaruka bose baba abigeme cyangwa abana b'abahungu kandi izo nyigisho nizo turashaka ko nabige n'abahungu bazimenya ko n'abahungu iyo video duhora twerekana ijyanye n'ingene umwana w'umwigeme yifata ari mu mutinyanka iyo turi ko dutanga izo nyigisho zonyine tudafatanye no gutanga ubutambara turabyigisha n'abana b'abahungu kandi ibyo dukoresha muri sakode turabigisha mu tubikishije mu buryo bita ubutumwa bugufi bugufi ibyo bita ama SMS turabarungikira ama SMS hama bakashobora kutubaza ibibazo hanyuma kandi natwe tukababaza ibibazo kugira tubone yuko bamenye inyigisho twabahaye rero muri uwo mugwi twigisha duciye mu ma SMS cyangwa mu migwi duhora turonka ngaha muri sakode baza kureba amavideo ko kwa kabiri no kwa kane baraza kuyaraha harimo abahungu harimo n'abakobwa urumva nditwe twigisha abana babigenye gusa ashobora kuba turi ko turakora twifuza ko umwana wese w'umurundi akura amenya ibyo bintu kuko ni ibintu kuko nk'uko abagize ikibazo yabivuze ni ibintu bikenewe ko n'umwana w'umuhungu abimenya nicyo gituma tubigishiriza hamwe bose hano ikibazo cya gatatu yavuze ati ako gatambara kameze gute kubera twavuze yuko ari agatambara umuntu ashobora kwambara naho yoba adafite ikariso ako gatambaro sinzi ingene nokagusigura utakabonye ingene gashonye ubwa mbere hoho nokugira yuko ukambaye ntigashobora kumena amaraso n'abana b'abakobwa bamaze kugakoresha icyo baragishima cyane kuko iyo turiko turagashona hariho akantu dushyiramwo kagasashe mugabo agasashe gakomeye karinda n'amazi ashushe kuburyo ako gatambara naho ukamesa mu mazi ashushe ako gasashe ntacyo kaba aho gasashe nivyo karatudima mugabo nico nase nico twifuza ko abana babigemesha nk'abakenyezi bari mu mutinyanka batamaramara ko n'ibintu bimara amazi gusa genda vyumva n'ibirashikira mugabo mpora niyumvira n'ukuri binshikiye nomaramara gusa rero ntikava ntibitobora ukambaye abana hari abana batubwira ahubwo tukababwira ati ibyo si byiza bakubwira ati genda kambaye mu gatondo mpora ndagahindura ntashe mwira saa cyenda ngo turabwira tuti be mugerageza muhindure wasi mugiye gukina hajya bagiye muri pose sayini ngo kukumvisha yuko na gatambara katamena amaraso hanyuma ikindi nacyo karasa utugozi uriya mwana yahamagaye ubwa mbere w'imake uko ngira yagerageza sinzi ko yihute kubisigura mu bundi n'utugozi n'icyatumye dushyira ku utwo tugozi ni ukubera twarabonye yuko abana babigeme benshi cyane cyane abigeme baba mu ntara za ruguru kubera ubukene abo bantu ntaho nikora nta kareso bafite usanga bafite ikareso imwe byari abambwiye ngo bafite ikareso bibiri ngo urumva umukobwa wa mbere agiye mu butinyanka ntiwayambara agaca aha muri umuna wiwe numvise n'ukuri ndenge numvise ari ibintu mu bwenge bwanjye ntazi naho nubibika abantu batizanye ikareso nicyo gituma rero twaciye twiyumvira gukora ako gatambara gasa utugozi kugira umwe wese yambare agatambara kiwe atagutizanya n'utwo tugozi baca batwibohera ko aha kuri tayi ku masigo rero ngira sinzi imwaro ndazi ko tuzohashika uyu mwaka ko nababwiye yuko uyu mwaka tuzogerageza i Burundi bwose tuzogerageza dutware ako gatambara n'imwaro tuzokajana rero ube hafi wumvise tuje imwaro ucuza kugira ngo gatambara ushobore kukabara niba dakona shobora kwishura neza ibazo byawe.
Murakoze, turafise nundi yifuza kukubaza ikibazo. Pacifique mwiriwe.
Mwiriwe neza.
Pacifique, muhagaze he, mwifuza gushikiriza iki?
Kandi ngaha mu gisagara cya Bujumbura nagomba gushikiriza muri bisi mu gato ari batse yakirakete ku samba hari ko kumwe na bomba kumwe na mwa tanira no ibi bijanye no kutambara kandi ko kutambara yoba afite ko ari ko kwani ya hano hasa bamwe ni ba hano cyane abanyeshi aba tuko kubona yuko iyo mu ntara za ngere usanga hari ari bahuye bana kora ko mu kosa gashira ko cyo ko kugira beka akaba yanavuze yuko iryo shyirahamwe atabyo bifite cyo gukora ubutambara bwo kugira cyo gushoza kandi akaba yumvise yuko aheruka kubona ikintu kijyanye no guharanira ibijyanye n'amatara y'abantu ati ndabaza ati none ko yarose afashimwe nta kundi yokwegera abantu nk'amashyirahamwe ku buryo yoshobora kumufasha cyangwa abantu boshobora gushyiramo imitahe cyangwa leta bagashyiramo umusahe ku buryo bushobora gukora udutambara dushobora gukwira igihugu cyose mbere tugashobora no kujya hanze ku buryo twoshobora kujya no ku isoko tugahurumbirwa na benshi mu gihe twoba ari twiza tukabasha kongerera bikabasha kumuhesha agaciro bikomeye ku buryo byotuma mbere n'izina ryiwe rimenyekana cyane akaba ari icyo kibazo nari nshatse gutanga amahererano murakoze.
Egome ya kumvise madame Nibizi Pacifique mu mwishure
avuze neza nukuri naje nabyifuza yuko agatambara kamenywa na benshi ngawe intumbero yanjye Pacifique suko izina rimenyekana intumbero yanjye nuko abana babigeme cyane cyane nico kintu kindagishinga cyane biga baja kwishuri bakiga hamwe umukenyezi yifuza twakora ashobora kuturangura ubutinyanka ntibumubere intambari kubera yuko ari umukene adashobora kuronka ibyo akoresha yari mu butinyanka nayo ubundi n'ibyo mu bikorwa byanjye bya misi yose nama ndiko ndarondera amashyirahamwe uretse n'amashyirahamwe hariho abana b'umutima abana b'abarundi baba bari hanze ugasanga bararaza ibyo dukora ku ibyo bita ku marezo sociye ya sakode kuri Facebook cyangwa kuri Twitter bakabibona ukacubona baratubajije ni mutubwire amanimero ya konti yanyu ukabona baratwungikiye amafaranga ubwo dutambara duherutse kugenda gutanga mu gatumba n'abana biga mu Bushinwa abana b'abanyeshuri biga mu Bushinwa bagiye hamwe baraterateranye n'ukuri abo bana ndabashoreye mu gatumba nababwiye nti nimuze nyine nababwiye nti nzobarindira mudoze mu buruhuko mudoze nyine kugira tujyane mu gatumba gutanga utwo dutambara bubise mu mutima wanjye ari ibintu biryoshye cyane ubona abana b'abarundi bari ko barafasha abandi bana batishoboye rero ibyo nibi bagatambara bamaze kukamenya mugabo mu bikorwa byanjye bya misi yose nico nkora kugihimiriza amashyirahamwe abantu bose bashaka kudufasha kuko nibyo nk'uko yabivuze Pacifique nige nari nagiye gutora akagashimwe muri Afurika y'Epfo sinari bwaje Afurika y'Epfo etwa igihugu cyoba giteye imbere cyane mugabo ntaje kuronka agashimwe hariho abantu benshi baje kunyegera barambwira bati iyo ngorane nino iriho nta kuntu woza ukaraba inyene ako gatambara nino gashika ino mu mwaka uheze naragiye muri Chad kwigisha abakenyezi baba mu kambi y'impunzi nyene bakora ku gatambara narabonye ko ari ikintu bawurumbi nari ngiye kwigisha abakenyezi 20 gusa mugabo sare y'abayuje nkabona n'ingene ndabyifatamo kugira ibyo gukora ku gatambara muri Afrika ho ndabibye abantu benshi abakenyezi ahantu hose mu ntara za ruguru ako gatambara nazi ko gakenewe rero Pacifique ni ukuri uvuze byiza cyane reka dusenge Imana ibishoboze umugambi uzukure kugira aka gatambara kaze kamenywe na benshi abadufasha abade babe benshi kugira umukenyezi n'umwigeme ba beneza mu kinya nkabwabo ntibibabe ntambara.
Urakoze
turagerageje kwishura.
Egome urakoze ngira yatahukiwe reka tu akanya nako Bernard mwiriwe.
Mwiriwe neza.
Muhagaze he murafite ico mushikiriza canke ikibazo?
Turi mu gisagara cha Bujumbura kashaka kubaza duhe mwiriwe kwanze umutumire.
Narahaye mwiriwe.
hanyuma twashaka tubakeze kweri kuri ako gashimwe mwaheruka guhabwa kuko kubwo igikorwa cyiza muriko murakora cyo gufasha aba bana babigeme kubera turaze ingorane bahora nabo usanga ari nyinshi mu buzima bwabo bwa minsi yose ariko twashaka kubaza rero ingene mubigira kugira ngo aba bantu mukoresha muri iryo shyirahamwe ko numva muvuga yuko hari agashahara baronka none utwo dutambara mukora namwe muba mutugurisha amafaranga canke mudutanga ku buntu nyuma ikindi kibazo cya kabiri naho nk'ababa batwifuza kuturonka utwo dutambara eske baraza ahantu badusanga mudafise amabiro mukorera ko kugira ngo bamenye aho badusanga kugira ngo bashobore kuturonka bitagoranye tubazo twande twaratwa murakoze mugira umugoro wa mwiza
ego me madame Françoise
ni bitambara nkuko nawe babiye mu ku mashuri tudutanga ku buntu mugabo sinzi ko yantahuye nababwiye naho tudutanga ku buntu haba hariho uwaduhaye amafaranga kugira dushobore kudukora nabahaye akaruriro ha ambasade ya Etazini gaha mu Burundi niyo yaduhaye amafaranga yo gukora utambara twabana 500 twashiriye abana bo mu gato murumonge bwo murumonge abanyeshuri baburonka ku buntu mugabo ni ambasade ya Etazini iba yaduhaye amafaranga kugira ngo dushobore gukora utambara hama ukibaze cha kabiri yabajije debati aho mu dusanga kugira ngo mubone mu abashaka kugwa butambara aha kuri sakode sindi ko ikiganiro cyatanguye ari huri ushaka kumenya neza idaho gatambara woza kuri sakode turi kuri Avenue de France numero 11 aho ubwo butambara bukorerwa hanze ko agateka uca winjira ngaho bacaba heza bakagusigurira murakoze
Egome imbere yuko twakira uyundi mutumire ndababaze aho kudutanga ku buntu tukaronkwa n'abantu ndetse haciye n'igihe babanje kurindira umwanya munini nta mugambi w'uko mwodukwiragiza mu mabotike hagati mu gihugu tugafuma tugurwa mahera make cyane abo bigeme cyane abo bafasi bashobora kuronka kugira bashobore kuturonka n'ingoga
Egome ni nacho ishyirahamwe Johnson & Johnson rizodufasha gukora uyu mwaka ubwako gashimwe na ronse bazodufasha icyitwa marketing ntibazoduha amafaranga gusa bazodufasha twifuza n'ibyo ko ubwo butambara bujya ku masoko ubu kugira dushobore kugurisha agatambara kamwe twagakoze kaheze byadutwara amafaranga nk'10,000 ku gapaki agapaki kamwe no ngaha kuri sakode twaruguruye akabutike umuntu ashaka kuza afise nk'aba ashaka kukagurira azana 10,000 kugira dushobore gufakora agapake karimo ubutambara 5 umwana w'umukobwa cyangwa umukenyezi ashobora kwambara mu myaka 5 ni nacyo gituma rero Johnson & Johnson ibyo dufasha kugira ngo ubwa mbere dushobore kuronka ingene tubukwiragiza icyo bita ama point of production rero ubu turabona tubikorera ngaha gusa mu gisagara cya Bujumbura mugabo turifuza kwigisha abantu mu ntara ingene babukora hama tukaca dushyiraho naho bigurishirizwa kugira ngo twebwe twoma ubuzima bwacu bwose tuguma dutwara tuguma dushyira ubona ko turi mu gihe cya mbere turi ko dushaka ko agatambara bakamenya babona ko ari agatambara keza ko ari agatambara gafite akamaro mugabo intambwe ya kabiri ngo tushaka ko mu ntara yose no kuvuga n'ibyo kunda ubunyene mugabo nko mu mwaka dutangura tukavuga tuti muri ntara tuzoshyiraho abakenyezi n'abigeme batangure kubukoreraho kandi abashaka kubugura babusange ngaha icyo rero nicyo Johnson & Johnson bajya baduhaye agashimwe bazodufasha mu gushika ko muri uyu mwaka
murakoze reka duhe akanya Jean Marie nawe Jean Marie mwiriwe
niwe neza
mwifuza gushikiriza iki muhagaze he
bo jende munyakibande muri komini fare halo
ego me bandanye
nari fisha nagiye shikiriza cyane cyane kumushimira kuko ntiyitanze narya muri iki gihe turimo tubona abakobwa wasigaye batamutinya nka bakiri bato bato cyatera ingorane kenshi ugasanga ariko aragenda akibinda binda kabuko yifata bivanye nuko yabafise ubukene bwo kugura cortex cyangwa ibindi ubwo bundi butambara cyangwa kumbure ataba yarayaze n'abakuru we ngo bamubwire uko bimeze hanyuma akaba tunajyana buhaze mbega nta kuntu waba ariko barakora kugira abarabe kuri uwo mwaka cyangwa kubuza ko bafite nk'ishami Gitega ingozi cyangwa mu cyankuzo murakoze
yego ibyo asa n'uwari yabyishyuye ariko musubiriremo ntacyo mu kanya gato
aribyo tushaka gukora uyu mwaka
yego me ikiganiro ni muri Sanga ku ijwi rya Amerika umutumire ni Madame Nibizi Françoise n'umuyobozi nshingwa bikorwa mu ishyirahamwe Sakode gihaye guteza imbere amagara hamwe n'iterambere ry'abakenyezi mu Burundi. Turafise umundi munywanyi kuri telefone Adelphine mwiriwe
mwiriwe
yego me murafise icyo mushikiriza
yego turafise dushikiriza kuri ikiganiro bisanzwe gihe cyarangiriye akamaro cyane igihe bitakora byariyo muhira nabyo ntabyiteguriye ndajya ngaho ndambura agasabuni mbura icyo mfasha mbura icyefe cya ruguru nagenda nta kimfasha ngo ari mu muryango byari bimeze nabi ariko igishyirahamwe rimaze kuza by'ukuri byarangiriye akamaro ubu ndaronka agasabuni n'ubu umwana ariga ari ku ishuri bararonka icyo afungura araronka icyo yambara ndaronka agasabuni ko kumesurira nanjye nkaronka ingene nifashe mu buzima mu byo nkenera byose
ego me murakoze reka tugaruke kuri Madame Françoise. Madame Françoise Nibizi mukorana gute n'ubushirangaji bw'amagara y'abantu i Burundi?
Ubushirangaji bw'amagara y'abantu nyene nibwo dukorana cyane n'ubushirangaji bujejwe inyigisho kuko ubushirangaji bw'amagara y'abantu nibwo nababwiye ko dusanzwe dusinda imigambi dukoreramo ijyanye n'amagara y'abantu rero ubushikiranganji bw'amagara y'abantu turakorana tudakoranye urumva ntacyo ntibyokunda ko tujya mu banyagihugu gukora mubene gihugu gukora tutafise imigenderanire myiza n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu n'ubushikiranganji rero bujyanye n'inyigisho nabo nyine turakorana kuko nababwiye ko duhora tujya mu mashuri ntidutwara ubutambara gusa dusanzwe dusi n'ikinyamakuru ari ikinyamakuru cyane kigwa ngaha mu ishyirahamwe ryacu Sakode ikinyamakuru cyitwa Jimbere. Icyo kinyamakuru rero kivugirwamo ibijyanye n'abakenyezi n'ugwaruka uretse kubigisha ibijyanye n'irondoka rijyanye n'amagara meza turashaka ko ugwaruka cyane cyane ubwo rutagize amahirwe yo kujya mu ishuri biga ibijyanye ibyo bita entrepreneuria baba ugwaruka bamenya gushinga amashyirahamwe yabo turabigisha ingene ishyirahamwe ryiza rirama rishingwa ibikenerwa byose kugira ishyirahamwe rishinzwe rirame nyene rigende neza umuntu agira inyungu yunguke muri make tubigisha abakenyezi n'ugwaruka twivuga ko baba ari abantu bateye imbere nk'uko icyo kinyamakuru cyitwa Jimbere dushaka nyene ko bajya imbere bagatera imbere yego dusanzwe rero turakorana n'ubwo bushikiranganje bujyanye n'amagara y'abantu kuko ahanini ibyo twigisha byose byinshi bijyanye ku magara y'abantu mugabo kandi amagara burya umuntu atafunguye ntiyogira amagara meza kandi burya
ego me murakoze. Madame Françoise Nibizi reka tubashimire kuri akanya mwaduhaye.
Murakoze cyane nanjye ndabashimiye.
Reka dushimire nabo bose bagize uruhara muri iki kiganiro ndetse tubamenyesha yuko kigarukiye ngaha tubibutse yuko mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu makungu ariho bibuka batangura icyunamo cy'indwi yose yo kwibuka abasize ubuzima muri genocide yabaye muri icyo gihugu cy'u Rwanda. Ikiganiro muri Sanga cyo kuri uyu mwanya kigarukiye ngaha ariko ibiganiro bica ku ijwi rya Amerika birabandanya mugume ku maradiyo yanyu.
Genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda yasize ikomere ku mitima ya benshi bakeneye kuruhuka intimbi baguye twibuke twese tubakomeza umutima Mubanyarwanda twibuke genocide abacitse ku icumu ishavu ryibaherana kuko hari amahirwa zanwa no kwizera zirikana gutera ikirenge mu cyabawe igihe bari bataratuvamo